gute zapatwira dijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se ni Thomas Kamire ndubasuhuza amakuru. Radijwi rya America ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Ni mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mu Burundi kandi barategura kamaramaka kwitegeko nshinga rivuguruye.
Rero notera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi abari bo bose tutarabye ibyo bemera n'ibyo batemera bose abakwigiye mu myaka 16 n'umugushwa kuduga nibagende biyandikisha.
Uyu niyo gatorwa wa service president w'inama nshinga amateka y'u Burundi akaba n'umuyobozi w'urunani amizero y'abarundi. Amakuru kandi ni president Jacob Zuma muri Afrika y'Epfo ushobora kuva ku butegetsi. Mu Burundi abayobozi b'urunani amizero y'abarundi barahamagarira abanyagihugu bose by'umwihariko ariko abayoboke babo bakwije imyaka yo gutora kujya kwiyandikisha nta n'umwe usigaye inyuma kugira ngo bazabashe gutora itegeko nshinga rivuguruye mu kwezi kwa gatanu gutaha. Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
Umushinga mateka agatorwa sa arunguru nani kwa wigenga mizere ya Barundi yahengesha nije kuvuga ko impinyanyuro zimwe zimwe zibwirizwa nshingiro atazemera muri zo harimo iyibuza bigenga gusubira gushingura nani mu matora yimirije mu kiganiro yahajwe ijya America wasanzwe ari nicegera ca mbere cy'umukuru w'inamashinga mateka ahamagarira Barundi bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha atanumwe asigaye inyuma
hamwe nuko twamye tuvuga kandi n'ubu tubyemeza uko kuntu iki kibazo cyo guhindura ibwirizwa shingiro cyatunganije kuva mu ntango yuko harimo gahaze twe n'ubu niho duhagaze mugabo kukijanye no kwiyandikisha kugira ngo bazoje mu matora ubwo ni uburenganzira bw'uwo ariwe wese kandi atarimo yoshobora kumubuza. Aba rero notera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi abari bo bose tutarabye ibyo bemera n'ibyo batemera bose abakwigiye mu myaka 16 kuduga nibagende biyandikishe kuko abatunganya amatora bavuze bati iriyandikwa isigibwirizwa shingiro cyane cyane bavuga bati mu 2022 ntarinde yandikwa rizosubira. Urumva rero utiyandikije uno munsi mu 2022 niwe wohahombera kubyo gutora ukucanye kuriya umwe wese azomenya ibyo atora.
Uwo mushinga mateka atera ko kamo inyuma y'icegerano cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku Burundi kivuga ko icuka cya politike atari cyiza mu gihugu. Umushinga mateka agatorwa sa aremeza ko hari abanyepolitike na cyane cyane abamuyoboka batotezwa ku rubuga
ko bati umwuka wa politike si mwiza none icyo yaba yarihenzemo n'igiki. Uyu munsi abantu biko barafatwa bagafungwa ngo biyumvira ko bazotora oya uwavuga ngo n'umwuka mwiza wa politiki agatotezo k'abanywanyi ba mizero y'abarundi bamwe no kwicwa bakicwa nko ku ntega hariya kandi ugasanga umwega ntacyo bitwaye umwega ntacyo bivuze ntihagire na kigoro na gatoye yuko ubutungane n'ubutegetsi bifata abakoze ibyo byaha kuko abantu bishe umuntu ku mugaragaro ku murango izuba ripfa ayandi matohoza boza kugira na yahe. Urumva rero nibazo hamwe n'ibyo iyo rero amategeko adakurikizwa nk'uko yanditse muri icyo gihe kuvuga yuko ibintu bimeze neza n'ukuri uburi kuri ibesha
gutunganya inyirekano yo kwiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo cyo umunyamabanga mukuru wa ONU si yari nzira ibereye Tasiano Sibomana wo mu rugo runani yerekana bimwe mu bifise ishingiro muri ico cegeranyo akanavuga ico leta y'u Burundi yari gukora
aravuga bati ibintu by'uko haba amatora yo gushiraho ibwirizwa shingiro rishasha ni kibazo gihambaye kubera ibwirizwa shingiro y'u Burundi ari ibwirizwa shingiro ryajawe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha ariko gituma rero ibwirizwa shingiro ryayavuyemo ridashobora guhindukwa n'umugambi umwe wari wose naho uburi ku butegetsi icyo gihe uwovuga ko buba barira busema yoba atarwo no kuri kwiyamiriza raporo mwe nizo n'ibice mu mabarabara hariho ingene bikogwa baraheza bagahamagara abayikoze cyangwa nabo bakagira raporo yindi bice bita contre rapport mu gifaransa bagaheza bakerekana yuko bafise izindi nzira zo gufasha igihugu gusubira ku murongo w'amahoro n'umutekano na demokarasi atari izi zashikirijwe n'iyo raporo y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu.
Nayo ku bijyanye no kwiyamiriza intumwa zidasanzwe za ONU mu Burundi ko zitanga raporo z'ibinyoma uwo munyawanyi wo mu runani rwo bigenga mizero y'abarundi avuga ko niyo ngendo atari nziza.
Nibaza yuko iyo ngendo ntawo ihumuriza kandi ituma mbere nayo makungu agumana akangonongono. Kuko ejo yari batiri hirya ejo yari wundi bukeye Benamara bubagize kuri Kafando. None abo bose ko bararungitswe n'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ni ukuvuga ko bagomba ko uwo bazwa kwemerera raporo n'uzo bayandika ibyo bashaka canke bitoreye.
Kuri uyu wa gatandatu bamwe mu banyagisagara cya Bujumbura barongowe n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura Ramadhan Nkurikiye batunganije imyiyerekano biyamiriza bimwe mu biri muri ico cegeranyo bavuga ko ari binyoma. Bujumbura Evariste Zikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Tujye noneho muri Afurika y'Epfo mumbabarire. Komite nshingwabikorwa ya ANC NEC mu magambo ahenye y'Icyongereza iri mu nama yihutirwa ishobora kwambura ubutegetsi President Jacob Zuma manda ye itararangira. Mugenzi wanjye Fidel Niyongabo arimo arakurikirana iyi nkuru. Fidel, bimeze bite?
Nguko ubivuze ubwo rwego rujejwe gufata ingingo gumugambwe ANC rwakoranye uno musumo gisagara cya Pretoria kugira ruhera izigereke ikibazo cyuva ku butegetsi imbere y'igihe kwa President Jacob Zuma. Ivyo vyatangajwe n'umuyobozi wa ANC Cyril Ramaphosa. Ramaphosa na Zuma baragiranye ibiganiro amaso mu yandi mundwi iheze kugira bakuri icyo kibazo mu nzira. Yamara nta ntambwe zashyizwe ko gushika ubu abanywanyi ijana n'indwi b'urwego rujejwe gufata ingingo rero b'umugambwe ANC batumwe ko mu nama yo mwiherero no muswa wa mbere mu ihoteli mu gisagara cya Pretoria. Urwo rwego rufise ububasha bwo gutegeka Perezida Zuma kuva ku butegetsi nk'uko rwabigenjeje mu mwaka w'2008 ku vyereke Perezida w'ico gihe Thabo Mbeki. Yamara Zuma ashobora kwanka gukurikiza amategeko y'urwo rwego. Muri ico gihe umugambwe ANC ucusaba inama nshingamateka gufata ingingo yo kumukura. Muri uwo mwanya abatavuga rumwe na leta bariko basaba ko haba amatora y'imbere y'igihe agenewe guhitamwo usubirira Perezida Zuma. Abatavuga rumwe na leta bamenyesha ko bazosaba inama nshingamateka gusamburwa hakaba amatora y'imbere y'igihe inyuma y'uko Zuma avuye ku butegetsi. Nguko rero uko ibintu byifashe gushika muri aya masaha.
Urakoze Fide.
Urakoze.
Ye nshuti z'Ijwi rya Amerika rero Cyril Ramaphosa ni Vice President wa Repubulika, niwe wungirije rero Jacob Zuma ariko ni utegeka ishyaka. Hanyuma nanone igihe NEC yakuraga Perezida Thabo Mbeki ku butegetsi mu 2008 icyo gihe Thabo Mbeki yarashigaje amezi atandatu kugira ngo manda ye irangire, naho manda ya Perezida Jacob Zuma ubu ngubu igomba kurangira mu 2019. NEC rero ishobora kumukura ku butegetsi nk'uko ishobora gukura ku butegetsi umuyoboke wayo uwo ari we wese mu rwego urwo ari rwo rwose rw'ubutegetsi bw'igihugu. Muri Kenya uyu munsi abashingwamanza no kuvuga abavoka batangiye urugamba rwo kwiyamiriza imikorere ya leta yo kwanga gushyira mu ngiro ingingo zima z'inkiko. Ni inkuru ya Elojulika neza umunyamakuru wacu i Nairobi.
Urwego rw'abashingwamanza bo muri Kenya LSK rusigura ko kubwarwo kubona leta yanka kumvira no gushyira mu ngiro ingingo za sentare ari ikintu kibi cyane. Ruvuga ko bishobora kubera akarorero kabi abanyakenya bose bagacika abantu batumvira amategeko muri rusange. Akarorero batanga ahanini nako umunyamategeko Miguna Miguna asanzwe ari mu banyepolitike batavuganwe n'ubutegetsi yirukanywe ku butaka bwa Kenya ku wa gatatu w'indwi iheze. Leta yamurungitse muri Canada asanzwe afise ubundi bwenegihugu yirengagiza ingingo zibiri za sentare yayategetse ko avanwa mu gashoho k'igipolisi yamazemo iminsi itanu akarengutswa imbere y'umucamanza hanyuma akarekurwa. Ubutegetsi bwamwagirije guhemukira igihugu mu kurahiza Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu cya Kenya no kwihakana ubwenegihugu bwacyo. Umupfasoni Mesikei Wambua, umuyobozi mukuru w'urwego rw'abashingwamanza muri Kenya, adusigurira ibice bigize isekeza ryabo.
Kwanza kila wakili atakuwa anavalia hii ribbon kama unavyoona mimi nimevalia ribbon yangu hadi wakati tutaona.
Icya mbere umushingwamanza wese azoja arambara hagatambara gasa n'umuhondo nk'uko ubona jewe nambaye akanje gushika tubonye leta yumviye amategeko ya Kenya n'ingingo z'ubutungane. Icya kabiri tuzogira imyiyerekano ku itariki ya 15 kwezi tubikishije mu bisata byacu biri hirya no hino mu gihugu. Aha nuhugira twerekane ko tutaryohewe n'inge n'ibintu byifashe muri Kenya. Ikindi tuzotanguza imanza twitwarira abategetsi banse kumvira ingingo za sentare n'amategeko ya Kenya. kubyukuri ubutungane butegerezwa guhabwa ubwigenge n'icyubahiro bubereye igihe butanze itegeko ritegerezwa gukurikizwa.
Mahakama inahitaji kupewa independent respect ile inahitajika. Wakati imetoa amri inahitaji kufuatwa.
Isekeza ryatangujwe kuri uyu wa mbere n'iyiminsi indwi. Abashingwamanza bemeza ariko ko mu bisanzwe rizobandanya gushika ibyo basaba byose bibonetse. Byari bitekanijwe ko ritanguzwa na egeregere yo kwanka kuja muri za sentare. Metre Wambua atubwira icyatumye gahunda ihinduka.
Tulizungumza na mawakili kwa undani na tukaonelea ni vizuri tuweze kupostpone kwa hivyo atujafunga.
Twaravuganye n'abashingwamanza byimbitse tubona ko ari ziza kubangira tukavyigiza inyuma ariko ntitwabihebye twabisubitse gusa nkuko mubizi akamo kari katewe kuwa gatanu mu ijoro. Ubwo rero hagati yo kuwa gatanu no kuwa mbere twabonye ko atamwanya ukwiye uhari wo gutunganya ibintu neza muri za sentare. Hari abanyagihugu bafite imanza bashigikiwe n'abashingwa manza. Twabonye ko byiza twokwiha umwanya ukwiye wo gutegura ntitwongerere ikibi mu kindi abanyagihugu. Niko Wambua bavuga
enough ya kuweza kupanga tusiende tukaumiza wananchi zaidi.
Inyuma y'isekeza umuyobozi mukuru w'urwego rw'abashingwa manza muri Kenya yizeye ko azoba ibintu bihinduka.
Tunatarajia kwamba hii kampeni wakati itakuwa inaendelea na tutakuwa pia tunakusanya kesi kutoka kwa wananchi kupitia.
Twizeye ko kwisekeza libandanya tuzokwegeranya kandi izindi manza z'abanyagihugu zerekana ko leta itumvira ingingo za sentare. Mu nyuma tuzosohora urwandiko turungikire perezida wa Kenya mukuru w'ubutungane n'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguza amateka. Tuzokwerekana ukuri kw'ibintu hanyuma tugire ibyo dusabye kugira ngo ingendo ya leta yo kutumvira ingingo za sentare ibe nk'umugani.
Tuweza kupata recommendations ndio hii maneno ya serikali kutotii amri za koti iwe ni jambo la limepita.
Isekeza rije mugiye ku munsi wa gatatu w'indwi umuyobozi mukuru w'igipolisi n'utwara igipolisi kijerwa amatohoza batumweko kuja kwisigura mu rukiko rw'ikirenga rwa Kenya ku ngingo bafashe yo kureka umunyamategeko Miguna Miguna akirukanwa ku butaka bw'icyo gihugu kandi ubutungane bwari bwavuze ko arekurwa. Kuri uyu w'Imana abaserukira ibihugu bya rutura muri Kenya harimo Robert Frank Godek aserukira Amerika basohoye itangazo bamenyesha ko Kenya igeze mu mayira abiri kandi ari igihe cyo gutera kamo ku bakunzi bayo ko gutabaza ibintu bitarayangara. Eroje buri kaneza Nairobi iri rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye kwizwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara n'ibindi biganiro by'ijwi rya Amerika n'amakuru y'ijwi rya Amerika byose mushobora no kubisanga ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi n'ukurekuranira watangiye imirimo yawo mu Burundi ugizwe n'abantu umunani. Mu kiganiro muri sanga mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yari yatumiye umukuru w'uyu mugwi Guillaume Ruzovio barebeye hamwe ibikorwa uyu murwi washyira imbere n'intambamyi ushobora guhura nazo ndetse n'ubuhanga uzakoresha kugira ngo utsimbataze koko ubumwe bw'abarundi.
Ubuhinga buragoye kuvuga ngaha ngo tuzokoresha ubuhinga buca nk'ubundi mugabo ni uko igikuru n'iryo shaka iryo shaka ryo kugira ngo ubu tuve mu byo tuvuga gusa mugabo tuje mu ngiro ubwo bumwe turondera twamye turondere kuva kera n'ukuri bube bwo buje mu ngiro hamwe umuntu yumva yuko ubwo bumwe buriho kandi buzotuma amahoro asafashara mu gihugu kandi igihugu cya gitera imbere uko namwe murazi yuko byose bihagaze ku bumwe nayo ibyo turondera byose ari amahoro ari iterambere biva ngaho nyine. Ni ukuvuga yuko ubuhinga dukoresha dusaba umurundi wese ngo agire akigoro mu mutima wiwe abone yuko tudakwiye namba kwama twisamburira ko twama tuvuga ariko ntitubishyire mu ngiro ubwo ni ubuhinga tuzokoresha turabanza indwi tuzokorana n'igihugu cyose dukorane n'umukuru w'igihugu dukorane na guverinoma yiwe dukorane n'inamashingamateka dukorane n'inama ngenguzamateka dukorane n'inzego zose icyo kibazo kibwirizwa kugishyira mu ngiro hanyuma ibibi
nkuko twabivuze ika abategetsi batari bake muri kahise baragerageje ikakumvisha abarundi ko inzira yo gutera imbere ari ubumwe bwabo ariko ibyo bintu ntibyashyitse ku ntambwe iboneka cyane rwose ku bwanyu ikintu kitagenze neza niki
ikintu gishobora kuba gituma ubumwe butaboneka cyane burya ni ibintu bijyanye no kwinubana no gutinyana no kubeshyerana no kugiriranira nabi ibyo bintu byose bibi bituma umuntu mu mutima atiyumvamo yuko mwene wabo ari imbere yiwe atamukunda atemera ko bavukana ibyo bintu rero nibyo tuzofashanya n'izindi nzego zose ziri muri iki gihugu kugira ngo tugerageze kubigabanya mbere tubishoboye tubikureho hanyuma ubumwe busazagare bube ubw'ukuri.
Murashaka kutubwira amajambo make imigambi yihutirwa muzoshyira imbere muri uyu murwa?
Imigambi erega Frederic imigambi niyo nyine namaze kuvuga imigambi yo gushinga idisho aho hantu hose muri izo nzego zose zikeneye kwerekana ubumwe ni ugushinga idisho aho hose hoba hahoba hoba mu byerekeye ijambo ry'ubumwe no kurekuriranira tugaca duhanura tugaca tugatanga izo mpanuro kugira ngo ntibibandanye uko byoba biri bimeze nabi imigambi dufise rero niyo.
Muri iki gihe kandi ga ambasaderi Rosovio hari abarundi bashwiragiye abari mu makambi impunzi baba mu bihugu byo hanze muri uyu murwi murafite umugambi gushikira abarundi bose aho bari bose kugira ngo nabo nyene mubajijure nabo nyene mubahe izo nyigisho muzoba muri kumuha abandi barundi zerekeye cyane cyane ubumwe bw'abarundi
twebwe muri iyo nama nkuru turifuza guhumuriza abarundi bose aho boba bari bari ino canke bari hanze bari mu buhungiro hagati mu gihugu ngaha kuko naho nyine bariho canke abahunze igihugu bari hanze tubize kubashikira tugaheza rero tukabahumuriza tukababwira yuko tubahagaririye ari cyo gikorwa twashinzwe yuko tutazosubira kureka ngo ibyatumye bahunga nk'akarorero byatumye bahunga ntibibandanye ibituma batiyumvamwo mu mutima amahoro tubahumurize tubabwire tuti twebwe turi ngaha kugira ngo duhumurize bose abo rero nk'uko mubivuza bose bari hagati mu gihugu canke hanze tuburaze kubashikira tukabashikiriza ijambo ry'ihumure tukababwira tuti harageze yuko duhagarika ibintu bihungabanya umutima w'umuntu ntiyumvemwo ubumwe ntiyumvemwo nyene wabo.
Muri icyo gihe nyine mufise umugambi wo kugira ngo mushobore kuja kuri aba barundi bari hanze baba bari mu makampi impunzi cyangwa baba mu bindi bihugu ibyo ni ibintu cyane cyane bisaba uburyo umurwi murongoye warahawe uburyo cyane urizeye kuronka uburyo bwo kurangura uyu mugambi
uburyo hariho uburyo igihugu caduhaye sinojaga ngo meshe ngo ni bwinshi cyane kuko igihugu nacyo nyine murazi yuko atari igihugu gitunze cyane mugabo mu buryo badushikirije biraboneka yuko n'igihugu na nyine ni icyubahiro perezida w'igihugu yagize yerekanye yuko yifuza ko uwo mugwi woshika ko ibintu bihambaye kuko uburyo dufise si dutoye kandi sinabona ngo ni bwinshi mugabo nk'uko bivuze tuzoterereza naho nyine tuzoterereza abagenzi bari ngaha canke bari hanze tuzotereza hanyuma kandi ndazi yuko abantu bifuza ko Burundi bwoja mu mahoro ibihugu byifuza ko Burundi bwogira amahoro aramye atari bike ni byinshi nicyo gituma twizigiye yuko ubwo buryo buzoteba bugakwira bukajyana n'imigambi miremire cyane dufise bizokunda.
Hari ikintu cyo kimeze nk'intambamye mwamubona ikintu muzokwicarira cyane cyane cyo haba kibabera intambamye mu mabanga mwashinzwe
intambamye ntizobura kuko urabona igihugu aho tugeze tu igihugu kimaze ibinjana byinshi kibaye Burundi none cyagiye kiraca mu makuba menshi cyagise ko Burundi kacu karahungabanye akatari gake urumva nk'iyo n'intambamyi ituma mu mutima w'abarutse w'abari hubu baraje inyuma babona bati none ubu nta bindi bizosubira nta bindi bizobwira iki iyo ntambamyi rero tuzoyicarira hamwe n'izindi nzego zashyizweho urabona yuko hari inzego nyinshi ziriho zitaye icyo kibazo cy'ubumwe n'ukurikoreganira
mwavuze ijambo rikomeye cyane ngo se mwashikirije ijambo rikomeye rivuga ko ubumwe bw'Abarundi budakwiye kuba buri kororimbwa gusa ahubwo bukwiye gushirwa mu ngiro kugira ngo ubwo bumwe buje mu ngiro hoko wiki akamotera umurundi wari wese nakana
kugira ngo ubwo bumwe rero buje mu ngiro nera kamo umurundi wese wari wese mu budasabwi bw'Abarundi bose yuko yodushigikira ico cyiyumviro cyashyizweho cy'ukuvuga tuti nukuri hagarika gerageza ugwanye ibintu byose biteranya Abarundi gerageza uhagaragirire amahoro gerageza ukureho ibintu bituma abantu bumva ngo jewe ndarenganijwe muri yarandenganije hagarika ibintu byose bituma umurundi atumva ko angana n'uwundi kandi afise uburenganzira bwo kuronka icyo uwundi yaronse ibyo rero nibyo bizotuma ibyo tugomba gushikako byaterambere rimwe riri imbere mwarica ku mahoro rigaca no ku bumwe no kurekuriranira bizoshika.
Hari Abarundi batari bake bashikije ikibazo bavuga ko ari nko kwiganiriza aho usanga kenshi na kenshi abantu bahurikiye mu bwoko bumwe bama bahuriye mu bibanza bimwe bimwe bakayaga bonyine ku mpande zose ubwoko bwose iyo ngeso yo kwiganiriza yo kudashikira abandi ishora guhebwa gute mu Burundi
iyo ngeso yo kuguma abantu bamwe mukagwi kabo erega iyo nibwa bihagaze kubwoba bihagaze kutiyumvamwo mwene wanyu ibyo byo kwigira kagwi abandi bakigira kagwi nibyo nyine tubirizwa guhagurukira kuko tusubiye nk'inyuma tukaraba mukahise ibyo ntakubyigeze biba kandi mwazi yuko dufise mbere ni mu byo tuzokora tuzobwiriza kwegera ngarwego rw'abashingantahe rumwe ruzana ibyiyumviro bihambaye ibyiyumviro by'ubuntu ibyiyumviro by'ubugabo ibyiyumviro by'ubupfasoni tukahegera urwo rwego rw'abashingantahe hanyuma tukafashanya tukabasaba ngo nabo badufashe baje mu bo bashobora ahubwo ngo nikuraba inyuma neza urwo rwego rw'abashingantahe rwakoresha amajambo ahambaye nk'ayo ndakubwiye bwarimwo urwo rwego rwarimwo ubwoko bwose none ubu bigenda gute kugira ngo abantu bose bamwe bikumire ukwabo abandi bikumire ukwabo ibyo nibyo tuzogerageza gutorera inyishu dukoranye n'urwo rwego mbere kuko biri mu mabanga twashinzwe.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ambassador Guillaume Ruzoviu n'akaba ari mukuru umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'Abarundi no kunywanisha Abarundi turiko tuvuga cyane cyane ku migambi bazoshyira imbere kugira ngo umurwi arongoye uzoshike ku migambi washinzwe muri iki gihe turi kumwe na Leo Cargo mwiriwe neza.
Zamunda makuru ishwe ya Amerika ndamutse n'abanyanyi bari ko arumviriza iradi ishwe ya Amerika.
Muri neza muri hehe leo kago.
Ego umunsi turiko tuvugana ndi mu ntara ya Murambya muri commune Kiganda.
Ni byiza cyane gose murafite kibazo murafite icyumviro mushikiriza muri kige.
Ego nashaka ntangure shimiro uwo mutumire ku kuntu ari karasigura kuzerekeye na cyane cyane ikomisiyo bashyizeho yerekeye ubumwe bw'abarundi ariko je w'amakenga n'ubu nguma fise ni yayandi twaye turaba uko uburundi bwacu bwifashe turaze mu byerekeye intwaro n'ibihe byagiye bicamwo ngaha mu Burundi turabona yuko koko abarundi turacyakeneye umugwi cyanke abantu bashobora kudusubiza hamwe kugira ngo tunywane bikwiye ariko nkaraba uko ugwaruka na cyane cyane jewe ndugwaruka turavye ukuntu ugwaruka twudufashwe na cyane cyane n'ikibanza tusanga turiko turaronka aba mu by'intwaro mbona neza yuko uwo mugwe uzoshobora gushika kwihangiro ry'uko tunywanisha ndakarore ruhaye biraba ugwaruka usanga rudafise ibyiyumviro rufise ibyiyumviro pito muri antunga bitandukanye ubu urabana yingwe kandi uhaye biraba ubona yuko na cyane cyane badukurira ko bagerageza kudushyira hamwe kuko batubwira bati gerageze mugire ibyiyumviro nkabajya ugasanga bariko badukwega batatwereka yuko kutagiye kudahuza ibyiyumviro yuko atari icyaha byo byose bikabona yuko ari ibintu bidashobora kuduhumuriza ariko icyo nizera kimwe gusa byose kifise intango kugira n'iherezo je niyumvira yuko bizotsinda bishoboka ariko tugasaba nk'ugwaruka nk'uko nabo nyene babivuga yuko boduha ikibanza gikwiye mu gihugu kugira ngo natwe ibyiyumviro byacu bishobore guserukirwa naho ubwo bumwe turirimba cyangwa turongera buzongera icyo bushikako urakoze ngaho ku ishwi rya Amerika
urakoze Leo Cargo ambassadeur Guillaume Zovio amakenga ya Leo Cargo eka n'icyumviro ashikirije kugwaruka guhabwa uruhambaye mu dugwe ku ijambo
Leo Cargo ibyo avuze ni ibyiyumviro bihambaye kandi nk'uko nabivuze kare tubwirizwa gukorerako kuko mu gihe udahaye ikibanza gikwiye ugwaruka mu migambi yose leta yobigira aho tuzoba turiko turabeshana tubwiza ubwa mbere na mbere guha ikibanza gikwiye ugwaruka tukamwumviriza tukarushigikira tukarutoza imigambi myiza gukurikirana canke nago nyine rukadushikiriza imigambi kwifuza gukurikiza kuvuga yuko ugwaruka rutabwirizwa kugira icyumviro kimwe ibintu bihambaye cyane kandi na jewe nemera mugabo ibyo rero si byo bishobora gutuma abantu barabana nk'uko avuze wayingwe no rayingwe ni mu mutima mu gihe wewe ufite icyumviro ukagiserura n'ubundi nababwiza gufata icyumviro ciwe akagiserura hanyuma mukaganira muri icyo gihe ukabona uti aho nihenze ningaha aho ntihenze ningaha ni ukuvuga yuko nagomba guhumuriza Leo Cargo kuko muri izi nzego ziheruka gushyirwaho hariho n'izindi komisiyo zashyizweho izo kuvugana ukuri no kurekuriranira hariho inzego zo kwikingira amabi yabayeho yaya mabi ayashobora kuzana ihonyabwoko cyangwa izi ngwano cyangwa n'iyi ubu rero Leo Cargo niyumve yuko igihugu cahagurukiye ico kibazo cyo kurabana yingwe igihugu cabihagurukiye nticari bwa bihagurukire nk'uku ngubu none rero akwiye kwiyumvamo yuko ati jewe inzego ziriko ziracirwaho ko bashizeho inzego kugira ngo jewe mu budasa bwanjye na mwene wacu umusore ari hariya zimpumurize ibyo ni shaka yabonetse abwirizo nawe guherekeza mbere agahanunza
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ambasaderi Guillaume Ruzovio ni umuyobozi w'umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe ubumwe bw'abarundi iki kiganiro muri isanga mushobora kugisumva ejo nanone saa 12 mu gatondo ku maradio yanyu ikindi kandi cyose kiri ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com maze ronda bashimiye cyane murakarama andi makuru ni mukanya saa moya n'igice. We'll be right back.